Manda ya kumviza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri no wa mbere kuri mikoro muri kumwe na Joy Diane ninahazwe ikaze makuru tubafitiye muri kano gatondo turahera kuyagezweho igenye no kwisi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane tuyahere muri Afrika. Abanyagihugu muri Niger baritabiriye igice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu ejo ku munsi w'Imana. N'amatora agamije kugushikira ubwa mbere ubutegetsi biciye mu nzira ya demokarasi kubikikukira ku bukoloni bw'Ubufaransa mu 1960. Umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi Mohamed Bazoum niwahabwa amahirwe inyuma yo kurusha abandi mu majwi 39% yatahukanye mu gice cya mbere cyabaye ku itariki ya 27 z'ukwezi kw'12. Yaje imbere y'uwahoze ari perezida Muhammad Usmani yari afise amajwi 17%. Umukandida Bazoum w'imyaka 60 yararanguye amabanga akomeye muri leta ya perezida Mahamadou Issoufou yarabaye umushikiranganji w'imigenderanire hamwe n'intwaro mu gihugu hagati. Muri iki gice cya kabiri ashigikiwe n'abakandida babiri baronse ibibanza bya gatatu n'icya kane mu gice cya mbere cy'aya matora. Umushikiranganji wa Libya w'intwaro mu gihugu hagati yararusimbye ejo ku munsi w'Imana mu gitero cy'abagabo bitwaje ibirwanisho ku modokari yarimwo nk'uko byashikirijwe n'ibiro byiwe. Imodokari yarimwo umushikiranganji Fati Bashaga hamwe n'izari zimucungereye umutekano zarasiwe mu murwa mukuru Tripoli avuye kugendera ishyirahamwe ry'igihugu rijejwe igitoro. Babiri muri abo barashe barafashwe, uwundi aricwa mu kurasana kw'abahuje n'abacungera umutekano wiwe. Ibiro vyiwe byavuze ko umushikiranganji Bashaga atakomeretse ariko umwe mu bamucungerera umutekano yarakomeretse. Igitero kibaye haheze indwi Libya yemeye gushinga leta mfata kibanza yemewe n'amakungu izoshikana igihugu mu matora yo mu mpera z'uyu mwaka.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu muri leta z'umwe za Amerika, ibiro by'umukuru w'igihugu White House bivuga ko byifuza ko amashuri nka yose ya leta mu gihugu yongera kugurura mu kwezi kwa kane mu gihe Amerika ikigwana n'ikiza cya COVID-19. Umushikiranganji ajejwe kumenyesha makuru muri Amerika Jen Psaki yavuze ariko ko iyo ngingo izoshoboka ari uko abashingamateka n'abasenateri bemeje umugambi w'amafaranga angana na triliyoni imwe n'imiliyaridi $900 million leta ya perezida Joe Biden itegekanya gufashisha abanyamerika harimwo imiliyaridi 130 muri zo azobagenewe gufashisha amashure. Inama nshingamateka yitezwe muri iyi ndwi gutora no kwemeza integuro y'ayo mafaranga imbere yuko irungikwa muri sena mu itora riteganijwe hagati mu kwezi kwa gatatu. Tukiri muri Amerika, umuhanuzi mu by'umutekano mu biro bya perezida Jake Sullivan yavuze ejo ku munsi w'Imana ko Amerika yatanguye kuganira na Irani kwirekurwa n'itahukanwa ry'Abanyamerika bashika kuri batanu bari mu minwe ya Irani bagirizwa ibikorwa bya maneko. Jake Sullivan yavuze ko gutahukana mu mahoro Abanyamerika bafatiwe mu makungu ari kimwe mu byihutirwa muri leta ya Joe Biden. Avuga ko Amerika itazokwemera ko abayo bafungwa bahowe ubusa kandi bitubahirije amategeko. Muri Myanmar, ibihumbi by'abanyagihugu barasubiye kwihereza amabarabara ku munsi w'Imana. Ni nyuma y'umunsi umwe abantu babiri bishwe n'igipolisi hamwe n'abajeje umutekano bakoresheje amasasu yica ivyuka bikoroza amosozi mu myiyerekano yiyamiriza kudeta yabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yaragaye yivuye nyuma ubwo bwicanyi.
Aloyse Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguruka uheje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vowa akaburungu com mukanya n'ingingo nkuru nkuru z'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Murundi abanyagihugu muri zone Kanyosha commune Muhamu manuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bahangayikishije n'amazi mabi bavoma mu ruzi Mugere.
Nubundi twamye tuyavoma kare ntigwari bwasuku unye twamye twariko turayavoma amaheza ari karamanuka n'amaraso y'inyama nyine ari karamanuka turayanwa none ko atamabombo tubwira kandi atari undi ruzi tufize twovomamo.
Uyu numwe manyagihugu muri commune Muhai ivugwamo ikibazo c'amazi meza mu gihugu c'u Burundi. Inkuru co kimwe nagezeho mu gisata ca transport mu Rwanda turayarambura mu kanya isase mugume hagufi ya maradio yanyu. Nongere ndabahi ikaze abanyagihugu muri zone nongere ndabahi ikaze nari ndabiciye ku masonga nkitangura abanyagihugu muri zone Kanyosha commune Muhamu manuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi bahangayikishije n'amazi mabi bavoma mu ruzi Mugere. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeje ko ibi biri kubagira ko ingaruka mbi zitari nke mugezi wacu rero jurika neza.
Nubundi twamye tuyavoma kare ntigwari bwasuku unye twamye twariko turayavoma amaheza ari karamanuka n'amaraso y'inyama nyine ari karamanuka turayanwa none ko atamabombo tubwira kandi atari undi ruzi tufize twovomamo turemeranye ne tukayanwa.
Uwo ni umukenyezi Speciyoza Ndayisenga w'imyaka 54 muri zone Kanyosha muri commune Muhamu manuko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yemeza kuwe n'abandi banyagihugu benshi muri ako gace bavoma amazi y'uruzi Mugere bakayakoresha ibikorwa byose ibaviramo indwara narijyari mu mucafu mwinshi urimo n'ibisigarira by'inyama n'insato z'ibitungwa bibagirwa iruhande y'urwo ruzi.
Nubundi twamye tuyavoma kare ntigwari bwasuku unye twamye twariko turayavoma amaheza ari karamanuka n'amaraso y'inyama nyine ari karamanuka turayanwa none ko atamabombo tubwira kandi atari undi ruzi tufize twovomamo turemeranye ne tukayanwa kandi tukayatekesha ingaruka nyine zirahaba abana baragwara inzoka bagahishira n'imishatsi ahubwo twosaba mwo dutabariza n'ukuri mukadutabariza mwe mu mushika imbere mukabwira umukuru w'igihugu natwe akatronsa amazi none nayo ingenzi bari batanze ngaho benshi baciye bayadahurira mu mazu yabo tuyagura ibidi imwe tukagura ibidi jana naho nyine kugira ngo bayaguhe ningorane.
Ibishikizwa n'uwo mukenyezi birashimangirwa na Esperance baranyizigiye ubundi muvyeyi wo muri Kanyosha.
Turayakoresha turayarongesha turayame suza usanga abana bacu nabo bwa buyoka usanga ningorane bako barozi bya bizonyama bariko barazironga kwatusanga tuko turayanwa abana bariko barayanwa usanga tuko tugira ingorane ku mubiri zanzoka ingora zidakira usanga ningorane kwasanga no kwivuza ningorane barabibona nti babibona
ntindana
ayibona mugabo usanga indana zimenga zarabaye ndase naho baye bashize ku mabarabara kwatusanga bamwe kwashya mu mazu yabo twe gapfira kuyabona nyene uko nyene n'icyo dusaba no kumudufasha kugira mu rushikira imbere naho turonka amazi nk'abandi kwa amazi yose nayo iwacu mwuje usanga bamwe bayigungirako bakaja mu mazu yabo twege tugapfira kugura n'iryo jana hari gihundura nibura ukasanga biruwe aya mazi nyene yo nga
Ndayisenga yemeza ko kino kibazo kimaze imyaka irenga 15 kandi kwishyira hamwe rimwe gusa rya leta rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba Regide Zor rya mari ryagiye kubaza abanyagihugu ikabizeza kubegereza amazi meza.
Biramaze imyaka kuva umuhizi Peter akiri ku ngoma yagishika ko horera amazi twarayavoma ku buntu mugabo rero harageze igihe amazi barayatwara nayo ari ku mabarabara tuyavoma ku mahera nibaturose amavomo yacu kuko natwebwe ngira mu gihugu twoba turimwe none twe ntiturabarundi natwe turabarundi natwe nibatwonsa amazi urabona nkabo kuri Regide zo baraza bakaraba bakatubaza none muvoma mugere tuvoma mugere nyene ngo tugiye kubiraba bica bihereraho nyene.
Musaneri wa komine Muha Devote Ndayisenga amenyesha ko kino kibazo c'ubukene bw'amazi kiriko kirigwa n'abajeje intwaro bafatikanije n'ishirahamwe Regide Zo asigura ko mu kurindira ko gitorerwa umuti hagiye kubanza kwihutirwa kubaka amacuniro meza kugira ngo abayangayanga ntibabandanye konona amazi ya Mugere.
Hari ishirahamwe ryaronse isoko ryo kubaka ayo macuniro jewe novuga yuko asa nk'ababivuye ko jewe ntiba musitanteri nararondeye uwo muntu asanzwe onse iyo soko cyo kubaka ayo macuniro arambira yuko mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azoba arangije kubaka ayo macuniro hari hageze gusakara hamwe n'ibindi bikorwa ariko nta n'ivyo yakoze mu nyuma turamwandikira ama mise en demeure ashika kuri atatu ariko ntaco bigeze bishura gushika isaha ubu rero tubifise uko niyo tumuhamagaye ku telefone atwitaba rero tugiye kubaza ubutungane baze ica amategeko avuga bivanye niyo tangi iyo ONG irikira irubaka ayo mazi nibaza ko azoshikira no kuri ayo macuniro ariko arakora muri uno mwanya mu kurindira yuko ayo yandi komine yarikirubaka yuko ashobora gukogwa hakamo twotera bakorera kuri ayo macuniro nuko batokoresha amazi yo muri mugere umukoronga inyama baheze bavome amazi meza ahari
Uburundi barurwa mu bihugu bya Afrika amazi meza amaze kwegerezwa abanyagihugu ku rugero rushimishije ibitigiri bitangwa n'ibisata bya ONU zita iterambere harimo UNICEF byerekana ko ibice 60% by'abarundi birenga bafite amazi meza mu gihe miliyoni zibiri zirenga gato bafata iminota 30 ku munsi kugira ngo bayabone Roger Urika neza ijwi rya Amerika
Eroje urika neza urakoze tugume mu gihugu cy'u Burundi hamaze ikiyaga cya Tanganyika yaduze akarenga inkombe yasituye amazu atari make ahitwa mu Kajaga mu gisagara cya Bujumbura nyene hamwe no mu Gatumba ahegereye urubibe ico gihugu gihana na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ivyo vyaje vyongera ku mvura yari imaze iminsi igwa mu gisagara cya Bujumbura nayo nyene yononye ibitari bike ibindi kwino nkuru nambwizi wacu Pierre Claver Nyonguru
imyuzure yaje bukebuke mutaka Masata yeju. Amazi yarari hariya aya hariya kuri hozaga. Bona hariya kariya gapankarte kanani.
Abona abanyagihugu baba muri karitsi ya Kajaga mu burengero bw'igisagara cha Bujumbura hagufi barabara rya Gatumba rija ku mupaka ugabura Burundi na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Bariko barigana ingene batewe n'amazi y'ikiyaga cha Tanganyika nayo uruzi rusizi kuva ku munsi wa gatanu uheze
nta muntu umwe arasubiye kuryama ngaha mu kagace abantu bariko barimuka bose nta muntu umwe akihaba bose bose bimuze
twe twenyine turi benshi twe tuko turi bugisha rana bamaze kugenda senkwe ubi mate dusanga amazi no munzu yindi nzira cyagaze mugabo nyinshi ziri nyuma yacu ngaho za bomotsi twe cyambere ngaho dufite ngorane
Amazu atari make yo muri yo karutse yarabomotse ayandi ararengegwa n'umuzurira w'amazi amabarabara n'imifurege y'amazi yaruzuye gushika naho bamwe bakoresha ubwato buto buto mu kujabuka umwe mu bahafise amazu yabwiye ijwi rya Amerika ko ahora amupangiye inzu yiwe yimutse kubera inzu yarengewe n'amazi umushikira nganja jejwe bidukikije kuri uyu wa mungu yishikiye kuraba ingene ibintu byifashe Deugide Rurema yabwiye bamenyesha makuru kwa bubatse hafi y'ikiyaga cha Tanganyika ntibasigaze imetero zemewe n'amategeko aribo bagiye kwikwegera ingorane
n'imiyaga iza mu kiyaga ikaza ari imiyaga myinshi cyane igatuma amazi aca ahungabana duga agenda nko mwabibonye yononye ibintu byinshi cyane inyubako yonona kandi nibidukikije uko twabonye amatwareta mwamwe yononekaye nabyo si ibintu byiza cyane byunyuwe nuko hari abantu baje kuvogera kunkengera zikiyaga Tanganyika bakahubaka amazu ibindi bakabyonona hari ibyo rero twamatwahanuye yuko abantu bokurikiza amategeko aho bayakurikije twasanze atabyononekaye byinshi cyane kugira ngo ahakunkengera sikiyaga Tanganyika ku metero 150 nibahashire inyubako zikomakomeye ariko abantu ntibabikurikije
ubwo bushikiranganje bwatangaje ko bugiye gukoranya abegwa n'ico kibazo bose cane cane abahafitiye amazu kuva ku nkengera ya Tanganyika mu gisagara cha Bujumbura gushika mu bumanuko bw'igihugu mu Rumonge n'Inyanza Lake Deugide Rurema avuga ko atawundi muti atari gusambura inzu zubatswe hafi y'ico kiyaga
turaje ishinga nabo gushika n'ubu twama twasemereye mugabo bakaguma babikora kandi murabona yuko aya mazi yoyo yabaye umucamanza yabyerekanye atakinya natwe rero bica biduha ingufu kugira ngo tuzoce dufatira ngaha nyine twerekane yuko ibintu twagiye turasemerera turahanura ari ibintu by'ukuri ningene twohanganwa n'irihindagurika ry'ibihe ariko tukahanura abantu tukabagira inama kugira ngo ntitwisamburire ko nk'impene
iruhande y'iyo myuzurira n'imvura yaguye muri gendwi yarasonge gisibe muri ico gice co mu Gatumba hasanzwe hari kambi yegeranirijwemo abantu barenga igihumbi bahahungiye kuva mu mwaka uheze kubera amazu yabo yasambuwe n'imvura canke imyuzurira y'amazi yatanganyika ubwo bushiranganje bwemeza ko bugiye gushikiriza leta umugambi utomoye wo kwimura abantu bose baba mu bice bibangamiwe kurusha handi aho yegere kiyaga ca Tanganyika no ruzi Rusizi bigabu Burundi na Congo. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye tuve mu Burundi twerekereza mu Rwanda ushikiranganje bujeje gufatana mu nda gutangaza ko kuva no mwaka watangura abantu 34 bamaze guhitanwa n'ibiza 15 muri abo bahitanywe n'ivyo biza bakubiswe n'inkuba abandi 19 bazize imvura nyinshi nkuko mugenzi wacu Asumta Kaboyi abitubwira muri no nkuru yaduteguriye.
Ministeri ishinzwe ubutabazi mu Rwanda ivuga ko imvura yaguye mu ntangiriro z'uyu mwaka yanakomerekeje abantu bagera kuri 76 barimo 67 bakomerekejwe n'inkuba. Iyi ministeri itangaza ko ihindagurika ry'ibihe ryatumye habaho imvura igutunguranye bikaba bisaba ko n'ingamba zo kwirinda guhitanwa n'ibi biza zakazwa. Bwana Alphonse Hishamundu, umuyobozi wo gukumira ibiza muri iyi ministeri, yabiganirije Ijwi rya Amerika.
Usanzwe mu gihe cy'urugaryi habaga hari igihe gito cy'izuba, ariko muri kino gihe urabona ko ni ibintu bidasanzwe kuba imvura igwa ikagwa gutya muri rimwishi. Ni ikigaragara yuko hari ibibazo abantu bagomba kwitwararika. Kwitwararika tuvuga rero nibyo koko inkuba ni ikiza ndakumirwa, ariko nibura hari ingamba zidufasha kugabanya ibyago byo kuba twakubitwa n'inkuba. Abantu rwose tukomeza kubashishikariza kuva mu mazi. Kuva mu mirimo ya imirimo yo ku gasozi rwose inkuba izirangana iyo n'amazi cyane. Abantu bakwiye kujya kugama kwihutira kugama mu nyubako iri hafi yabo. Akenshi iyo inkuba zikubise turakurikirana tukamenya ngo ese umuntu yarameze ate, yarari hehe. 90 hafi n'umunani ku ijana n'abantu bakubitwa bari hanze.
Igihe cy'urugaryi kivugwa kibarwa kuva mu kwezi kwa 12 kugeza mu kwezi kwa 2. Mu bihe byo hambere abashinzwe iby'ubumenyi bw'ikirere bavugaga ko kitabagamo imvura nyinshi nk'irimo kuboneka muri iki gihe, ariko ministeri ishinzwe ubutabazi ikagira inama abaturage kujya babanza kumva iteganyagihe ritambutswa buri gihe mbere yo kuva mu rugo bajya mu mirimo muri ibi bihe habaye ihindagurika ry'ikirere.
Abantu nyine baba bagomba no kujya mu mirimo birumvikana, ariko twabashikariza kujya bakurikirana n'iteganyagihe. Amakuru iteganyagihe akunda guca no kuri radiyo bakavuga ati mu gihe ku masaha y'umugoroba y'igicamunsi haragwa imvura nyinshi hafi mu turere twose tw'igihugu, kandi iteganyagihe ubona ko risigaye rwose rivuga ibintu bikaba. Ikindi ni ukuvuga ngo iyo babonye imvura ikubye haje cya gico cy'umukara kenshi kiba kibuditse gisa nabi kira kibyara gikunda kubyara inkuba. Badufashe twagiye tubona kenshi abajya kuzitura ihene mu mvura n'ibi kubyegendo zituri hakiri kare amatungo yacyure reka kugaburira inka mu mvura rwose icyo kintu baza baduhaye umuganda ufatika, baduhaye umusanzu ufatika kugira ngo tugabanye ibyaha. Barabizi uko bagomba gucomora bira byuma byose bikoresha umuriro w'amashanyarazi, amaradiyo, amateleviziyo, kutavugira kuri za telefone. Abantu bagomba kwirinda gutwara ibyuma vuba n'amashanyarazi izirana n'ibyuma ibyo ari byo byose.
Abaturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko iryo teganyagihe baryumva, ariko bakigowe no kubona amazu akomeye babamo atashyira ubuzima bwabo mu kaga. Uyatuye mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.
Buri muntu abyumva ashaka ukuntu yabaho. Iyo wagiye guhiga ufite agatelefone agerageza kumva aho aherereye teganyagihe uko rimeze. Ikibazo ni ukubona aho tuba turi kugira ngo nyine iyo teganyagihe imvura nijya kugwa natwe tube twarangije kwitegura. Kubera tudafite amazu umuntu ukumva ngo araha ejo ngo yimukiye aha, nabwo ari ukugenda acumbikirwa n'umuryango n'abana. Nkanjye numva rwose baramutse bamfashije nanjye nkabona aho mvuye n'umutekano wanjye kimwe n'abagenzi banjye nabo bose ba bishobora guhitana. Ubwo natwe Imana yabitugiriye neza mudukoreye ubuvugizi.
Usibye bahitanywe n'ibiza muri iyi minsi 45 ibanziriza uyu mwaka, ministeri ishinzwe ubutabazi ivuga ko hasenyutse inzu zikabakaba 500, imyaka ihinze kuri hegitari 196 irangirika, amatungo arimo inka 36 akubitwa n'inkuba, n'andi matungo agera ku 300 yishwe n'imvura nyinshi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, dutandukire amakuru agezeho mu gisata cha sport. Duhereye mu Burundi, haraye havutse ishyirahamwe ry'abanonotsi bigeze guserukira ico gihugu mu nkino mpuzamakungu zitiriwe Jeux Olympiques. Venuste Niyongabo yatwaye umudari w'inzahabu mu 1996 ya Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amenyesha ko iryo shyirahamwe rije kugira rifasha urwaruka. Ibindi na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Iryo shyirahamwe ryavutse rije gushyira abanonotsi hamwe kugira nabo bahindukire bafashe urwaruka umwe wese mu vyo ashoboye. Bishikizwa na Venuste Niyongabo aherutse kugenwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'inkino ku isi CEO, kugira aje mu bagize urwego nshingwabikorwa rw'ishyirahamwe ry'abanonotsi ku isi aserukira Afrika, kugira bafashe guteza imbere inkino. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika, abanza kutubwira icyabuze kugira hasubire kuboneka uwundi mudari muri izo nkino inyuma y'imyaka 25 habonetse umudari wa mbere mu gisata cy'abagabo.
Hariho amafederasiyo menshi ariho mu Burundi, nibaza ko ari amafederasiyo arenga 18, ariko tugiye kuraba uburyo bafise aho bategurira abana nta biriho. Rero nkibaza igituma ayo mafederasiyo ariho kandi adafise ahategurira abana, nibaza hariho ibitagenda neza mugabo ntibiva ku mafederasiyo. Nibaza ko twese igihugu cyose icyo cyumviro bokija ko bakicisharako kugira uronke aba Venuste Niyongabo bashike mu nkino nkizo zikomeye. Nibaza yuko bafise babitegurira kandi bafise ababategura bameze neza. Ikindi naco no kuraba kugira ukinde utsinde Jeux Olympiques nuko ubufise abarezi, ubufise abamenyereza bazi kubitegura neza.
Venuste Niyongabo aratanga n'umuti abona wofasha kugira Burundi busubire kwitera iteka mu makungu.
Rero nosubira gusaba yuko amakrebe yogaruka abamenyereza, cyane cyane kugira umuntu akora akazi nk'aka sukura bibi amahera no kuraba ico umuntu akunda inkino agafasha abandi. Turafise abayigisha bari ku mashuri makuru kandi babishoboye, hamwe bogerageza bakadufasha bakaba amasaha abiri yonyine kugira ngo bashobore gufasha abana bashobore kuja mu nkino. Je nibaza ko yo bari intango ikomeye cyane kugira ngo Burundi buzosubire guserukirwa mu makungu, baba mu bigeme cyangwa mu bagabo, kandi tugasubira hejuru. Turavye ibihugu bitwegereye nka Uganda, tukaraba Kenya, tukaraba Ethiopia, abatrete bitegurira iwabo kandi barashika ku bintu biteye igomwe cyane.
Iryo shyirahamwe ryaje hageze muri ico gisata cyo kwinonora imitsi, bishikirizwa na Charles Nkazamyampi, umwe muri abo banonotsi. Ati ko bagiye gukorera hamwe umwimbu uzoboneka.
Ni nyo fera force tumaze kujya hamwe ibintu ijwi zoshika kure, kuko nahora nkandi jenye nari kunzura kandi dukorana benshi kugira ngo izibushike kure. Kandi ndize yuko n'ubu n'igihugu cyabona yuko wa Olympique bakangutse bazushaka bashigisha kugira bahe ikibanza bari bakwiriye kugira ngo bashobore gutanga umurongo mwiza w'ingene Burundi bwomenyekana cyane. Hari uko benshi hari ubumenyi wese butandukanye wese afise, aho tugiye hamwe bizotanga impinduka nziza muri sport n'ukuntu impinduka nziza mu gihugu.
Muri basketball naho mu nkino zabaye kuri Uwimana, Mutanga United yatsinze Aigle Noir ku manota 117-78. Dinamo irahira Jim Kanama ku itsinda yorohewe cyane ku manota 123-52. New Star itsinda Muzinga ku manota 95-77. Nayo Kerne yatsinze Lesipo ku manota 67-57. Inyuma iyo ntsinzi ya Kerne, uwo mugwi waciye ufata ikibanza cya mbere vyifata kibanza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana aca kurirwa mu ngata na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda yagezeho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mupira w'amaguru kuri wa gatandatu ushize ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda yasezerwe n'ikipe ya Club Sportif Sfaxien muri Tunisia mu ntera ya gatatu yo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika. Ni nyuma y'umukino wo kwishyura wabere kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Umukino warangiye amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe ya AS Kigali niyo yafunguye amazamu mu gice cya mbere cy'umukino ku gitego cyatsinzwe na Abubakar Lawar, hanyuma Club Sportif Sfaxien iza kukishyura mu gice cya kabiri gitsinzwe na Felasi Shawati. Umukino ubanza wari wabereye mu Jazz Fax. Club Sportif Sfaxien yari yanyagiye AS Kigali ibitego bine kuri kimwe. Iyi kipe yo muri Tunisia yahise yibonera uburenganzira bwo kwinjira mu cyiciro cy'amatsinda. AS Kigali mbere yo gusezererwa yari yagerageje gukora iyo bwabaga ndetse n'amahirwe abigiramo uruhare isezerera Orapa United yo muri Botswana na KCCA yo muri Uganda. Nyuma yo kuva muri irushanwa rya Afrika, AS Kigali ikurikiye mugenzi wayo APR FC yasezerewe rugikubita mu irushanwa ryo guhatanira igikombe Afrika cy'amakipe y'abayambere wayo. Iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda yari ifite inzozi zo kugera nibura mu cyiciro cy'amatsinda, ariko ntiyashoboye kurenga irembo kuko yakuwemo n'ikipe ya Gor Mahia muri Kenya ku ntera ya mbere. Mu mukino wo gusiganwa ku magare, abakinnyi b'ikipe y'igihugu bamaze gutangira umwiherero mu rwego rwo kwitegura shampiyona ya Afurika izabera mu Misiri mu ntangiriro y'ukwezi gutaha kwa gatatu. Abakinnyi bahamagawe bari mu byiciro bitatu: hari ikipe nkuru y'abagabo, ikipe nkuru y'abakobwa n'ikipe y'ingimbi. Mu ikipe nkuru y'abagabo, abakinnyi bari mu mwiherero ni Joseph Areruya, Samuel Mugisha, Jean Bosco Nsengimana, Moise Mugisha, Renus Uhiriwe, Jean-Éric Habimana, Eric Muhoza na Jean-Claude Nzafashwa nayo. Mu bakobwa hari Diane Ingabire, Valentine Nzayisenga, Violette Irakoze, Jacqueline Tuyishime na Josiane Mukashema. Mu ikipe y'igihugu y'ingimbi, abakinnyi bari mu mwiherero ni Hussein Mugabo, Etienne Tuyizere, Valens Iradukunda na Samuel Niyonkuru. Nyuma y'uyu mwiherero, abatoza b'ikipe y'igihugu nibo bazafata umwanzuro wa nyuma ku bakinnyi bagomba kwerekeza mu Misiri, nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'umukino w'isiganwa ku magare mu Rwanda, Ferwasi Jean Leonard Sekanyange.
Ni byiza ko ibyiciro byombi abakobwa bombi baba represente, ariko icyo ahanini icyemezo cy'umukoci ni uzatugira inama tugira ati mushobora gutwara aba cyangwa se gushobora kureka aba ngaba bitewe n'imbaraga abona, kuko ntabwo twe twifuza kujya mu marushanwa yo kugira kwitabira gusa, twe tuba tugiye guhatana. Twifuza rero ko twatwara ikipe koko iza mu midari, ikipe itsinda, atari ukujya kwitabira gusa.
Abatoza b'aya makipe ya timu Rwanda arimo kwitegura kwitabira shampiyona Afurika ni Felix Sempoma wungirijwe na Nathan Byukusenge. Abakanishi b'amagare ni Eric Maniriho na Sandrine Uwayezu. Obed Ruvogera ni ushinzwe gukandakanda abakinnyi no kubananura imikaya aribyo bita massage, naho Emmanuel Murenzi akaba umuyobozi wa technique mu ikipe y'igihugu. Dusoreze mu mukino wa basketball, aho ikipe y'igihugu yamaze kugaruka mu Rwanda ikubutse muri Tunisia, aho yari yitabiriye amajonjoro ya nyuma mu matsinda mu gushakisha itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket rizabera hano i Kigali mu mezi y'uyu mwaka. Mu mikino yo mu itsinda ryarwo rya kane, u Rwanda rwatsinzwe na Mali ndetse na Nigeria, ariko narwo rwanga gutahiraho rutsinda Sudani y'Epfo. Ikipe y'u Rwanda iyobowe n'umutoza Henry Mwinuka w'umunyatanzania. Uyu mutoza ariko ngo arimo gukora by'agateganyo mu gihe arimo gushaka undi, nk'uko bisobanurwa na Jabo Landry, umuyobozi ushinzwe bikorwa mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda, Ferwaba.
Kuri ubu Henry niwe mutoza mukuru uri kwakitinga w'agateganyo, ariko muri gahunda dufite turimo turashakisha undi waza kumufasha bakimbururi yabagiye.
Irushanwa rya Afrobasket rihuza amakipe y'ibihugu bya Afurika 16 rizabera mu Rwanda kuva ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 8 kugeza ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda kabinonga duce dusozera makuru twa itwafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikomari kumera Joy Diane Ninazwe Facile Gebe wigeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu twemi twatubikibanuye tuyifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.